Amashimwe n'icyubahiro bibi by'umwami wacu kubwiza indirimbo nziza twashoboye kurimba ku icyo kizina giwe n'uburyo baziririmbye baririmbye amajambo bahawe namwe mu Imana kandi turashobora kuziririmba maze tukibuka ibintu byinshi biciye mwana majambo kandi dushaka kwibagira guha icyubahiro n'ishimwe no guhimbaza umwami wacu kumwubaha kumukorera ego muri kino gihe gushikaho tuzomwibonera mu bwiza bwo mu ijuru amashimwe abayimana yacu kandi nicyo gituma dukoraniye hano kuno mugoroba ego twaje kandi kugira ngo dushobore kumuhimbaza kandi dushobore kumva ibyo ashaka kutubwira biciye mu ijambo ryiwe turazi neza tudakekeranya ko ntituronka ibintu bivuye ku muntu ariko duronka ibivuye ku mana nzima kandi iyo mana nzima dukeneye kuduza amajwi yacu kuko tuzi yuko ahantu tutaje kugira ngo dusenge umuntu tumushimishe ariko twaje gusenga Imana kugira ngo tuyiheshe icyubahiro Imana ikwiye gushimwa no guhabwa icyubahiro niyo dukeneye guha icyo cyubahiro mbere yuko tubikorera hamwe nashaka asome ijambo rimwe riri muri Yobu Yobu yari umuntu akomeye w'Imana kandi dukeneye kumva amajambo make yavuze imbere ko dusenga kumbure ko amwe mu majambo yiwe araza kutwereka araza kudukora ku mutima kugira ngo tumenye ukuntu tuza imbere yayo Yobu igice cy'icyenda kumbure duhere ku gice cy'umunani duhere ku murongo wa 20 Yobu umunani murongo wa 20 Erega Imana ntizotuma umuntu atacumuye kandi ntizoramira inkozi bibi. Akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwenga twenga n'iminwa yawe izoyuzuza impundu. Abakwanga bazokwambikwa isoni kandi ihema ry'inkozi bibi ntirizoba rikibaho ukundi. Tuka tubandanye ku gice cy'icyenda umurongo wa mbere. Maze Yobu arishura ati nivyukuri nzi kwariko biri ariko umuntu yoshobora ate kuba umugororotse imbere y'Imana igombye kumuburanya niyobo niryo yishura haba rimwe mu gihumbi ninyabwenge mu mutima ninyabushobozi mu nkomezi nindayikomantaje ku mutima akaroranigwa yimuri ibisozi ntibibimenye ikabyubikana uburake bwayo itigitisha isi igatirimuka ahantu hayo inkingi zayo zikanyiganyiga
gebietet der sonne so geht sie nicht auf
ibuza izuba nirikarase ninyenyeri kazitwikira igaranzura amajuru iriyonyene ikagendera ku mikuba y'ikiyaga
bären gestirn und den orion geschaffen das sieben gestirn
irema inyenyeri zitwa akaruturo na Oriono na Kirimia nibirere vyumanuko niyo ikora ibihambaye bidaserangurika mbere nibitangaza bitoharurika raba inca iruhande sindayibone ikirenganira sindayimenye murongo 12 isumira ico iteye ninde yoyikimiranya ninde yoyibaza ati ivyugira nibiki mu 13 Imana nizokura uburake bwayo ingabo za bwibone zubama munsi yayo mu 14 none jewe noshoborane kuyishura no kuronka amajambo yo kwiburanya. Naho noba mfise urubanza sinoyishura, noyisaba imbabazi kuko ariyo mucamanza wanje. Naho notakamba ikitaba sinokwizigira, naho noba mfise urubanza sinoyishura, noyisaba imbabazi kuko ariyo mucamanza wanje. Naho notakamba ikitaba sinokwizigira ko yo kumviriza ivyanje, kuko imvunaguza igihuta ikanyongeranya kw'ibikomere imoyo ubusa. Ninkundira guhumeka ari kwinyuzuza umubabaro. Namba tuvuga inkomezi z'umunyenkomezi araba nayo niyo. Namba tuvuga ivyo kuburana kuburana ninde yo yiha yo yihamagaza. Naho nuba mfise urubanza akanwa kanje nyene niko kontsindisha. Naho nuba ntunganye kunyigiza konyagiriza ubugorame n'amajambo y'igiciro kinini. Kandi baza yuko muri aya majambo biragaragara ko yowe yamenye yuko Imana iri muri vyose, kwishobora gukora ibihimbara, kandi ko ata muntu n'umwe ashobora guhagarara imbere yayo. Hano twumvise amajambo yose yavuze yahaye icubahiro umuremyi Imana nzima, yayihaye icubahiro, yarazi yuko ishobora vyose. Natwe ubwacu turazi imitima yacu yose, kandi turavyizera yuko ishobora vyose. Ishobora vyose iravuga ati inca niruhande sinanayibone. Iki ni kintu kimwe turashobora kwibaza yuko itatwumva, yamarira twumva, turashobora kwibaza ko itatubona, ariko iratubona. Iyi ni Imana nzima. Naho noshaka naho noba nziko mvuga ukuri, ibyo ntibishoboka imbere y'Imana. Imbere y'Imana ntibishoboka. Nindashobora kuburana nayo ntibishoboka. Na twebwe ntidushobora kuburana nayo, ariko duhagarara imbere yayo, dukorana imbere yayo, tuyubashe, dushaka guhimba izina ryayo, tuyishimbaze, tuyihe n'icubahiro, kuko niyo yonyine ikwiye icubahiro n'ishimwe, na cyane cyane mu minsi yacu. Yobu yaramenye, yagize ingorane nyinshi cyane, ariko turazi ikintu kimwe, ntiyigeze aheba Imana nzima. Yashize ivyizigiro vyiwe mu Mana, yishimikiza Imana gushikaho atabagwa. Bene tano bashiki bacu, natwe ubwacu, naho turi mu bihe bigoye, tuca mu bintu bigoye, mu bintu bidabitoroshe, turashobora kwigira icizere tukayizigira, tukayizigira. Kumbure ko Yobu atanakimwe yabonye, ariko yarazi yuko umucunguzi we ari muzima. Nako turazi yuko umucunguzi wacu ari muzima, kandi turashobora kuraramura amaso kuri we, tukamuha icubahiro no gushimwa no guhimbazwa. Ese ukuntu ari mwiza! Oh, niko Yobu abivuga hano. Naho Yobu yoba avuga ukuri, Yobu yoguma agaragara ko ari umuntu w'umunyamakosa, hamagaraze kuburana n'Imana. Ninde muri twebwe none atacaregwa nta numwe? Ako turashobora kuvuga tuti, Imana yamivuga kuri muri byose, kuko niko dushaka kwishima no kwihimbaza. Duhaguruke dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa, dukoraniye hano nk'abantu bawe, nk'abana bawe, mu izina ryawe gera kandi ryiza rya Yesu. Mwami twoguhiki canke mbega tumaze iki imbere yawe? Iyo twiravye tukiraba, nta na kimwe twibona ko ciza mwami. Ewe Mana yo kwizigirwa, ariko duciye bugufi imbere yawe, we Mana nzima wari mw'ijuru n'isi, kandi ufashe ibintu byose mu minwe yawe, isi yose ibyaremwe byose mu minwe yawe, n'ubwami n'ubushobozi bwose biri mu minwe yawe. Mwami urashobora kurongora ibintu byose ukabijyana iyo ushaka. Mana yo kwizigirwa, ndagushimiye kubona dushobora kuraba kuri wewe, tukakwizigira, tukaguhimbaza no kuno mugoroba. Kandi nicyo gituma twagarutse hano atwego abantu bawe nabana bawe twakoraniye hano kugira ngo tuguhimbaze kandi tugushime yehoraho nuvyakire yehoraho bivuye mu kanwa kacu n'imitima yacu twebwe twese mwami tukeneye kubikora bivuye mu mitima yacu tukeneye guhimbaza tugushime we mana yacu haleluya amashimwe n'icubayiro nubwiza n'amashimbe bibe ivyawe kugura ukundo rwa n'imbabazi zawe mwami vyatugejeje kuri kano kanya nino saa mwami kandi siko bitwenyene mwami ariko kumwe n'abantu bawe bose mwami abo ushize kumaba yawe y'inkukuma turaguhimbaza kandi turagushime kuri hano mwami naho tutumva ubushobozi bwawe buryo uri hano kandi uri imana nziza haleluya turagushime kubuntu bwawe turaguheshubayiro turaguhimbaze turafashe amajambo wavuze nk'ari kuri mu kwizera kandi turakwizigira n'imitima yacu yose no kuno mugoroba ngo ngushe uduhezagire ibiruti byo dushobora gusaba n'ibyo dushobora kwiyumvira mu izina rya Yesu amen haleluya amen twicare amashimwe abe ay'umwami wacu kubw'amahirwe dusuye kuronka kuba turi hano kugira ngo dushobore kwihimbaza nico kintu gikomeye dufite hano ku isi Imana yaduhaye Imana kubona yatwemereye gushobora yaduhaye gushobora kwize kandi turazi iyo twizeye turazi ibyo twizera ibyo ari byo kandi turazi ivyo turindiriye urugendo turimo ku isi nirwarangira turazi ko tuzobona ivyo twizeye turi hano turazi ko ijambo ry'Imana ridasubira inyuma ubusa ariko izoshitsa icyatumye rirungikwa dushaka kuba muri abo bantu bizera kuva ku ntango gusha ku iherezo kandi twize ku kigo kivuga ngo ubwoko butatu bw'abizera bamwe n'abizera b'ukuri abandi n'abatizera abandi n'abigira abizera kandi twarumvise bibaranga kandi twaravyumvise mu buryo butomoye cyane kandi izera yuko Imana ivugana n'imitima yacu ibwira imitima yacu kandi kumwe wese afise uburyo bwo gushobora kwisuzuma akamenya aho ahagaze navugaye na mwenda tumwe arambarira ati ego nimba ruko bimeze kandi tukaba twizera ugutoranywa muri icyo gihe rero ntacyo ngicuye nuko yavuze kumbure ko ntabitahuye neza ariko nacyo namubwira nti nitwumva ubutumwa kugira ngo dugume duhagaze aho kugira ngo tugume duhagaze ku aho turi ariko twumva ubutumwa bwiza kugira ngo budukangure kugira ngo Imana ishobore kugaragaza muri twebwe ishobore kutujana ikeneye ko tuja rero ntihagire umuntu avuga ngo nimba ari uko bimeze muri icyo gihe ngo muri icyo gihe ngo ndabona yuko namaze kujya mu kibanza ngo byararangiye oya si uko bimeze ntaho byagiye ntacyabaye turacyari mu gihe cy'ubuntu kandi mu gihe cyose kiri mu gihe cy'ubuntu ntibiba birarangira kuri wewe nk'umwana w'Imana ibintu birangira igihe Imana igushikanye aho ikeneye ko uba atari imbere yaho kandi murazi yuko ari ibintu byiza bya ngombwa cyane iyo turiko tumva ijambo ry'Imana dushobore kumenya ibyumviro byacu dushobore no kumenya ibyumviro by'umwansi maze tubishyire ku ruhande tuvuge tuti mwami wavuganye nanjye era bibindanga ibi nibyo bindanga ndabyibona ko kandi dukeneye kubyiyibagiza ariko ntiwavuganye nanje kugira ngo ngumukondi, ariko wavuganye natwe kugira ngo udufate ukuboko udukuraho turi udufashe kugira ngo ugira udukuye naho udushikanye. Kandi tubimvuga kuri turi hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, kandi sikugira ngo tuvuge ngo ubundi muri uno mugwi nakoze ibi na biriya. Kandi nibyo umugwaniza akeneye kubona, nibyo umugwaniza ashaka ngo tumara mare, ariko abizigiye uhoraho ntibazokorwa n'isoni. Nta n'umwe mu bizigiye, nta n'umwe azokorwa n'isoni, mubwiriza kuvyizera, kuko birivuga ngo nta muntu n'umwe, na umuntu wese yizigira Imana ntazomara mara. Ibyo rero bisigura yuko nta n'umwe azokorwa n'isoni. Amashimwe y'Imana yacu, mushiki wacu Ruske, niko bimeze, urakuze kugira ngo ushobore kubivuga. Kandi turashimira Imana, kandi n'imitima yacu yose, nimwibaze namwe tuje kumva ijambo ry'Imana, hanyuma tukamenya icyo turi nuko tumeze, hanyuma tukatugenda tukigumira uko twari tumeze. Byo wabiteye isoni, byo wabibabaje cyane, byo baramagogwa, ariko sico gituma ijambo ry'Imana livugwa, sico gituma twagira ubuntu kugira ngo ubuntu buduhe icirore maze budushika kubice mu ijambo ry'Imana, ariko kugira kandi ngo budufashe dushobore gushika aho Imana ikeneye ko tugera. Mbere niyo biciye mu ijambo ry'Imana yo ryavuze rimeze nk'inkota, tuguma dufize ivyizigiro bizima, kandi twizigiye Imana yuko tuzorengana ibintu byose bitubabaje, kuko twizigiye Imana. Hamwe twokwizigira twebwe ubwacu, mbega none n'ivyanditswe ngo wizigira wenyine ubwiwe, ntihanditse ngo wizigira wenyine ubwiwe, oya, handitse ngo uwizigira Imana ntazomaramara. Kuno mugoroba rero turibaza tuti, mbega wewe jewe twizigiye nde? Nimba twizigiye Imana, muri icyo gihe rero niko bizoguma bimeze gushika mu guhoraho. Na muntu numwe muri abo bantu azomara amazoko kwa niso, nico gituma rero tukomeza mu kwizera, twizigiye umwami wacu, kandi tukaba twizigiye yuko ashobora kudura ivyo aduhe ibintu tutarashobora kuronka bitaramera nkuko byabwirizwa kuba. Igihe nariko ndavugana namwe ndatu umwe, hari icyumviro cyake kiza mu byumviro byanje, ego ubu rero nimba umuntu afise mwende tabura namu yaravuze cyane rino zina Yuda mu butumwa yavuze, yamuvuze nk'umuntu yagumiye muri bijya bintu gushikaho yibaza ko hari ikintu yaronse, hanyuma carigira. Hariho itandukaniro hagati yo kuba uri mu bintu no kuba wewe ubwawe uri gice cy'ibyo bintu, wewe ubwawe ukaba uri gice cy'ibyo, kuva kubibamwo gusa no kuburi. Hari itandukano rinini cyane, turabizi cyane. Igihe cyo kubambwa hari abantu benshi bariko bararega, bariko bavuga ibi n'ibi bariko bararega umwami wacu, ariko hari izina ry'umuntu umwe, izina rya Yuda, abandi binjije mwiburya bintu bapfa kuvyinjizamo gusa. Uko niko twiza kumenya neza ibintu, tukamenya yuko Imana buje Imana ivuga natwe kugira ngo ishobore kudufasha. Nimwibaze yuko Imana ipfa kutubwira gusa kugira ngo idukure mu ivyizigiro dufise wowe na jewe. Imana ikora uko ishoboye kugira ngo iduhe wewe na jewe ivyizigiro bizima, iduhe kwizera kuzima mu ijambo ryayo, mu nyonga zayo, mu mbabazi zayo no mu buntu bwayo. Ni kangahe twama twavuze tuti, kumbure ko twona bitwenga tugagira gatwengo, ariko sinshaka gukoresha ijambo gutwe ijambo ridakwiye. Ariko na ibintu byose muri ubuzima bigoye, umuntu yagiriye ubuntu n'Imana, yaronsaga kiza numuntu afisi impamvu nyinshi imvu nyinshi zo kunezerwa no gushima mu ngorane ducamwo mu mibabaro ducamwo mu ngorane ducamwo nitubwirizwa kwibagira iby'Imana yadukoreye. Zaburi ijana na gatatu ngo umutima wanjye himbaza Uhoraho, namwe bihimbamwo byose muhimbaza izina ryiwe. Umutima wanjye himbaza Uhoraho, niwibagira ibyiza yakugiriye byose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose. Handi aravuga Zaburi ijana na mirongo itanu murongo wa gatandatu ngo ibihumeka cyose n'igishimo Uhoraho. Aleluya. Uno muntu w'Imana yakoresheje akanya kose yaronse kugira ngo aririmbe Zaburi kubw'icyo cy'izina ry'Imana, kandi yarakoresheje inanga araririmba. Kugira ndasubiramwo, yari gushobora kuba uwa mbere atayakomoka. Igihe ninjira hano numvise bari kwaririmba indirimbo ivuga kwisarura, sishobora irankora ko cyane. Hariho ama indirimbo zifise amajambo meza ariko zivugijwe nabo, hariho n'indirimbo zifise amajambo meza kandi ugasanga zivugijwe neza, ariko kubera ko ntari umuririmbyi sishobora kugira icyo ndabivuze ko. Ariko nibaza yuko Dawidi yaciye mu bintu byinshi cyane kuri twebwe, yatubereye akarorero ka mbere muri Bibiliya yose. Nimumbwire nimba hari ikintu ataririmbye ko ibintu byose yararimbye abivuga ko. Nimumbwire ikintu cyo muri buno buzima atavuze ko ngo abiririmbe ko muri Zaburi ziwe. Nimumbarire nimba hariho nimumbare hakoba hariho Zaburi iriho itavuga. Muri Zaburi haravuga ibyo abantu bacamo byose. Nama ndabisubiramwo, buri gihe kubuntu bw'Imana yafashe akanya kose yaronse yarashoboye kuririmba Zaburi nsha aririmbira Imana. Mbega ubusubuntu bw'Imana ga yeme. None bimeze gute kuri wowe na jewe? Bararirimvye bavuga kubw'ubuntu bw'Imana, natwe twarabyiboneye kandi twarabwakiriye. Baravuga ijo vy'agakiza, natwe twarabwiboneye twarakakiriye. Mbega ntitwabwirizwa kwifatanya nabo? Twasomye inkuru za Yobu, nta nkeka ari umuntu yagerageje cyane mu isano rya kera, kandi twaravyumvise mu butumwa twumvise muri iyi weekend kuri ino yinga. Twumvise ngo igihe cyose umuwa mugwanizi ashobora kutwumvisha yuko ari Imana iriko iradukubita, ko ari Imana iriko iratugirira nabi n'ibindi, muri icyo gihe umwansi aba yadushoboye. Ariko dushoboye kumenya yuko atari Imana iriko iratugerageza, ko ari umwanzi ariko aradukubita, kandi ko Imana iri ku ruhande rwacu kugira ngo idufashe. Muri icyo gihe ibintu birahinduka. Atari uko, muri twebwe duca twumva dushavuriye Imana, uko twibaza yuko ariyo biciye mu buryo cyangwa ubundi ishaka kudusuka ko uburake bwayo. Oya, Bibiliya iravuga ngo muri Yobu iravuga ngo Satani ava imbere y'inyonga z'Uhoraho acaragenda ateza Yobu ibihute bikomeye. Yobu igice cya kabiri umurongo w'indwi. Ibitarimo umugisha byose ntibiva ku Mana. Ibi byiza byose n'impano nziza yose biva ku Mana. Umubabaro wose, ibingorane zose biva nyene. Ariko nkuko nabivuze, kumana hava gusa ibitunganye ivyiza umugisha agakiza ubuntu imbabazi kubabarirwa ibyaha n'ukunengesera kwibiri muri yo muri no majambo twaje gusoma muri yo gice cy'icenda hari ibintu byinshi byankoze ko nacyari cyane mu rongo wa gatatu ngo igomvye kumuburanya ntiyobona ibyo yishura haba na rimwe mu gihumbi. Iyo twumvise abantu bavuga gutyo tukatika turaba n'inyishu bafise, kumbure ko bafise inyishu nyinshi ku kibazo kimwe. Mugi nyishi mwe ni kwiye bamafise inyishu nyinshi kuko bikwiye kumenya tukamenya yuko hari amerekero ane ariko bakundwa mu nyonga z'Imana byose biratandukanye kandi twese dushigwa mu kibanza cyacu imbere y'inyonga z'Imana niduhanganye umwe wese ntahanganye n'uwundi ariko turi imbere umwe wese turi imbere y'inyonga z'Imana nindafite cyo yishura none hamwe twoza kuyishura emwe inyishu yacu yo batakimaze ndanezerewe cyane kubona bidakenewe ko twaturayishura ku Imana ariko Imana yaraduhaye inyishu yayo kubw'ubuntu kandi murazi je byabereye ibintu bikomeye cyane bice muvugishwa n'Imana. Imana yaravuze irongerera avuga ariko muri Kristo ijambo ry'Imana ryakitse ukuri yari inyishu ku by'Imana vyose. Muri Kristo harimo inyishu ku by'Imana vyose, nako bimeze kuri twebwe. Nidushobora gutanga inyishu nime kwibaza igihumbi yo tubaza ariko dushobe twifashe nk'abagenzi ba Yobu bagumye bishura baronse inyishu bishura byari bimeze gute ariko imbere y'amaso yabo niho babona mengo ni bariko bavuga by'ukuri ariko ku iherezo Imana yabwiye Yobu ati bajya abantu ko ari batatu ntibavuze ibintu byiza genda yabwiye Yobu ati genda ubasengere genda ubasabire. Byari biki? Bari bafise inyishu nyinshi bamwe muri bo bari hano ariko sinzi yuko inyishu zose ziri ngaha byo ntangaza ariko hari inyishu nyinshi ariko nta nyishu nimwe yabo ari na nyishu nimwe ari yukuri. Igihe Imana yijurira Yobu maze ikavugana nawe iri mu muyaga mwinshi mu gihusi akabona ubwiza bwayo, iyo yabaye inyishu kuri Yobu. Ibindi byose ntavyarakeneye nako bimeze kuri twebwe twese. Ntituri hano kugira ngo twishure umwe wese yishure uwundi, ntituri hano kugira ngo twigishanye, ntituri hano ngo twigishanye, ariko turi hano kugira ngo twakire twese hamwe inyishu iva ku Mana, twese hamwe twakire inyigisho iva ku Mana, twese hamwe twiyakire iby'Imana ikeneye kutubwira tubikuye ku Mana. Haranditswe ngaha mu murongo gira gatatu cyenda ngo ntiyobona ibyo kuyishura haba na rimwe mu gihumbi. Akenshi ndibaza ku rubanza ruzoba imbere y'intebe y'Imana. Bibiliya iravuga mu byahishuye Yohani igice cya 20, mirongo cumi na rimwe haravuga ngo mbona intebe niniya ngo mu isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho byahora ntihaba hakiboneka. Ibyahishuye Yohani igice cya 20, mirongo cumi na rimwe. Umuntu ni iki? Uri iki? Ndi iki? Mbega bizoba bimeze gutya gute wa munsi igihe wa munsi imbere aho ijuru n'isi bizohunga imbere y'inyonga zayo abantu bose ibintu byose bigahunga abantu bakazorenguka imbere yayo, ninde azoronka n'icyo aryogora? Abakomeye bose bo ku isi ntibazoshobora kuronka n'icyo Diogora turashimira Imana kubona abana b'Imana bose batazorenguka imbere y'urubanza, kuko byanditswe mu butumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana igice cya 5:44 ngo twavuye mu rupfu tuja mu bugingo, ntituzocigwa kwiteka. Yohana 5:44. Dushimire umwami wacu. Iyo ababyari ngoma ko duhagarara imbere y'intebe y'Imana, nta byizige twaba dufise. Yaba tworengutse imbere y'Imana ntitwoburanye. Ariko hari umwe yaje maze urubanza rwacu, byari kurutse na byose byaguye kuri we. Urubanza rw'Imana, urubanza rw'Imana rwoguye kubari ku isi rwaguye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi haravuga ngo twamwiyumvire nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yesaya 53:4. Yamara cumita ibicumuro bicumuro yajanjagura ivyacu bigabitanye igihano kiturongeje amahoro cabaye kuri we, kandi mishagu yiwe niyo idukiza. Yesaya 53:5. Dushimire umwami wacu, umucunguzi wacu, kubwo buntu yatugiriye. Kandi ubuntu ni kintu umuntu ataba yarakwiriye, nibwo nicyo yaduhaye. Yafashe ikibanza cyacu nk'umwana w'Imana kubw'abahungu n'abakobwa b'Imana bose. Umuntu wafashe ubucunguzi neza hamwe n'iki agafata kandi kiguzi cyatanzwe kuri we, byose biba bikwiye. Uwo ivyo byose bigenze neza. Bakunda nituza ngaha kugira ngo twakire idini runaka ngo duhabwe. Nituza ngaha kugira ngo turonke iyindi myizerere mishasha, ariko tuza ngaha kugira ngo twibonere Imana. Tuza ngaha kugira ngo tubone Yesu Kristo umwana w'Imana wabambwe, waducunguye akatugirira ubuntu kandi akadukunda. Nshaka yuko Imana iduha kandi amahigwe yo gusobora kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murazi yuko nagende ibihugu byinshi, kandi yuravye ayandi madini yose afise ibintu by'ivyumviro vyayo, ariko nta na rimwe muri aya madini yose afise ubutumwa bwiza. Nta dini na rimwe muri aya madini yose ari ngaha hanze afise ubutumwa bwiza. Nta na rimwe rifise agakiza, nta na rimwe rifise imbabazi, nta na rimwe rifise ubwingo budashira. Bose bafise ibintu by'ivyumviro byapfuye. Mbega ubuntu twagiriwe gahemwe kubona twararonse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana yaje kugira ngo aducungure. Kandi nimba twarafashe ibyo bintu bice mu kwizera, muri icyo gihe rero nawe nyine bisigura ko twafashwe nawe, muri icyo gihe rero ndushobora kubura kumushimira n'imitima yacu yose turi imbere y'inyonga zayo. Kandi niya tuburanya ituburanije, ntitwoshobora kugira icyo tuyishura no kubaza igihumbi iyo bitubajije. Nta na kimwe tworonka tuvuga. Twabwirizwa hano kwifata, hano kwisi tukifata nk'uko tuzifata kiriya gihe tugeze hariya. Twabwirizwa kwemera inyishu y'Imana kandi tukayishimira kubona yaratwishuye muri Yesu Kristo umwami wacu. Tukayishimira kubona yaraducunguye, yaratugiriye ubuntu, kandi ikaba yaraduhaye ubwo budashira. Muri make imbere ko dusenga, nashaka gusoma muri Yeremiya mu gucura intimba, gucura intimba hari ibintu byinshi twabwirizwa gucura intimba, ariko hano muri mu gucura intimba mu murongo wa 19 mu gice cya gatatu murongo wa 19 gatatu murongo wa 19 aravuga ngo ibuka umubabaro wanjye n'intunu yanjye umururazi n'indugwe. Umutima wanjye wamubyibuka ugenda wicurikiriye muri jewe. Murongo wa 21 ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengeterezwa kubw'ikigongwe kiwe kidahera. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengeterezwa kuko ikigongwe ciwe kidahera camarigisha uko bukeyi ingene ari umwizigirwa biratangaje. 24 Uhoraho niwe mugabane wanje, ni ku mutima wanje wamuvuga, nicyo gituma nzohora mwizigira. Mbega iri z'ijambo ryiza gahembe. Uyu muntu nyene yavuze ingorane yari yagize, akavuga intuntu, akavuga umururazi. Uyu muntu nyene wavuza ngo umutima wanje wamuvyibuka ugenda wicurikiriye muri jewe. Murongo wa 20 21 ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Ariko twebwe none nibiki twibuka muri mu mitima ya twibuka iki? Ivyumviro bidyo dutuma twihebura canke dushira ku mutima ijambo ry'Imana rishobora kutuvyura, ridukomeza, riduhagarika neza kandi rikadu tugahagara neza. Uno muntu aravuga ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro, umutima wanje wamuvyibuka ugenda wicurikiriye muri jewe. Ibi umutima wacu wama wicurikiriye iyo twibutse ibi na biriya. Ku murongo wa 40 akavuga ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Nivyo bintera ivyizigiro ngo nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa. Kuko ibi bikwari bibiri birajana kimwe gifatanye n'ikindi kandi kimwe kigakwega ikindi. 21 ngo ibi nibyo nibuka bikantera ivyizigiro, nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa kandi ikigongwe ciwe kidahera. Niba mu marushwa yacu, niba twibaza yuko imbabazi z'Imana zashize kandi ko ikigongwe ciwe cyaheze, kwatabuntu bukihari muri ico gihe cyatwihebura. Ariko kubona tubona yuko umwami wacu avugana natwe biciye mu ijambo ryiwe, biravugwa nka ku murongo wa 21 ku iherezo ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. 22 akavuga ngo nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, nuko ikigongwe ciwe kidahera. 23 camarigisha uko bukeye. Esingene umwizigirwa biratangaje. Mbega imwe si vyiza, turibaza no kwijambo ry'intumwa Pawulo ahavuga, aho yandika akavuga ati naho tutoba bizigigwa we ahora ari umwizigigwa kuko adashobora guhindagurika. Kuvyanditse muri Timoteyo 2:23 hamwe atwihakanye we na jewe yoba yihakanye igice, yoba yihakanye abagize umubiri wiwe, abahungu n'abakobwa biwe, yo abo wenyine ubwo yavyaye yoba yihakanye, kandi vyo ntibishoboka. Ivyo ntibishoboka. Oya, ubwizi wabwiwe buhora yewe bidashira. imbabazi ziwe zirarisha buri gitondo hana akavuga ngo kugira neza kwawe ni kwinshi mbega iri sijambo giza gahemwe hama turasoma kandi mu gucuri nimba 3:24 ngo uhoraho ni umugabane wanje ni ku mutima wanje wamuvuga umutima wanje wamuvyibuka ugenda wicurikire muri jewe 20:21 ngo ibi nivyo nibuka bikanera ivyizigiro nivyo bimpa ivyizigiro atari gupfira mu vyizigiro oya ariko ni vyizigiro bizima kuko ufise vyizigiro aba yaranye ni vyizigiro yarazuze ku munsi ugira gatatu yetaba yarazuze ku munsi ugira gatatu yetazuka mu bapfuye twubaye twarapfire mu vyizigiro vyacu maze nako tugahambwa ariko igihe yazuka mu bapfuye yatubereye ivyizigiro nje gituma Paulo yandika akavuga ngo Kristo muri twebwe ivyizigiro vy'ubwiza ngo vyanditse mu Bikorosayi 5:27 mbega ubuntu twagiriwe kuri twebwe twese 5:23 ngo chamali 5:23 bavuga ngo imbabazi ziwe za marish ngo ikigongo kiwe chamaligisha uko bukeye esingena umwizigirwa biratangaje Yesu kuno bagabo abantu b'Imana banditse ibintu by'ibyina. Mbega biyumva gute bari koravuga no majambo. Imitima yabo yari yuzu umunezero. Bari bafitani ubucuti n'Imana no munsi imitima yacu yabwirizwa kuzura amashimwe. Amashimwe kugira ngo dushobore kuvuga tuvuga ku mwami wacu tuvuge tuti imbabazi zawe ngene urumwizigo biratangaje tuvuge tuti imbabazi zawe nizirashira buri gitondo zihoralisha wa imbabazi zihoralisha buri gitondo turi hano kugira ngo tugushimire mu masengesho yacu dukeneye kuvuga tutomoye duhe imana yacu amashimwe ayikwiriye ariko tubikore duciye bugufi vyukuri bivuye mu mitima yacu ibwira mu mitima yacu kuko turi mu vyizigiro bizima yuko umwami n'umucunguzi wacu azogaruka vuba kugira ngo atujane adutahane muhira ahabwe icubahiro n'ishimwe no guhimbazwa bivuye mu mitima yacu amen duhaguruke dusenge atatwe suri mwijuru turagushimeve mu mitima yacu mwami ni wakiri cubayiro ishimwe nubwiza no guhimbazwa ewe bivuye mu mitima yacu no mukanwa kacu twebwe twese mwami kuko nico gituma twaje hano kugira ngo tuguhimbaze mwami kugira ngo tugushimize na jyawe gera kuko uri imana yacu haleluya washesha maraso yawe kubwacu waraducunguye ubu waratubohoye mwami turi abantu bawe turi umukuku uragirishwa kwawe nuhabwa icubahiro izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami ntituri ikintu gisanzwe ahubwo twaracunguwe mwami twarakijwe kubw'ubuntu bwawe mwami ntitwari tubibereye mwami oya ariko mwami wabonye muri twebwe ikintu runaka uciduhamagara amazina yacu twacitse inyegu yawe mwami nicyo gituma tukwizera tugakomeza kukwizigira muri vyose ivyo twocamwo vyose mwami turaramura amaso kuri wewe kandi turagusavye ukomeze kubana natwe ukomeze kubana n'abantu bawe ahantu hose mwami baca mwami nuhezagira ibikorane biri imbere yacu kandi uhezagira abantu bawe mwami turabigusavye mu izina rya Yesu amen.